Dank, sei unserem Gott, für seine Gnade.
Mashimwe ku mana yacu kubwo bwizigirwa bwiwe n'ubuntu bwayo no kubw'ibyakoze ku bwacu hamwe twobaza tuti mbega imaze kudukorera iki imaze kudukorera ibintu byinshi yatuzigamye yaturongoye gushika hano yaduhaye ijambo ryayo yaratuvyuye kubwo ijambo ryayo kugira ngo dushobore kuyihanga amaso tuyishime kandi duhimbaze izina ryayo yera ni viza cyane gushobora kumenya yuko dufite imana yishitsa ijambo ryayo kandi igashitsa ibyo yavuze kandi ndizera ntakekeranya ndazi neza yuko iyo mana idahinduka nuno itarahinduka nuno munsi si imana yariho kera canke izobaho ariko ntihinduka ko yari ideje ni kuri nuno munsi ngo izokomeye birashyira gutyo rero n'uyu munsi utavuyemwo imana ntihinduka yavuganye n'abantu bayo kuva ku ntango yaritoranirije abantu bitirirwa izina ryayo kandi barihimbaza abo bantu barabikoze gushika mu gihe cyacu irafise abantu bayikorera kandi bahishubahira izina ryayo kumbure twavuga tuti none abo bantu bari hehe abo bantu bahesha icubahiro izina ryayo bari hehe ninda babona ninda bumva ninda azi aho bari turavye tugakurikira ivyanditswe nk'uko twavyumvise mu bikorane biheze byo mu misi heze ukuntu Eliya yabayeho kandi yarahesheje icubahiro izina ry'Uhoraho kandi igihe ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo vyagaragara vyahishugwa twaravyumvise yaciye Eliya cyahagarara imbere y'Imana maze Imana yavuganye nawe Eliya aravuga ati sinduta ba sogukuruza Imana yaramwishura ati naribikiye abantu ibihumbi ntibategeza bafukamira Bahali abami ba mbere cya 19:18 kandi niko vyagenze mu bihe vyose gushika mu gihe cacu turimwo kandi sinzi ivyo mwiyumvisemo canke ivyo mwiyumvamwo iyo turumva ijambo ry'Imana n'Imana iriko iravuga natwe biciye mu ijambo birababaje kubona tudashobora kugira icyo twihaye twebwe ubwacu canke ngo tugire icyo duhaye abandi ariko iyaba tubishoboye canke iyaba jena ndabishoboye nashaka guhaguruka ngende nganaho Imana iri nje kuwa nkunze nje kuwa ncunguye nje kunyitwararika gushika n'uno munsi ndizere ko twebwe twese bariko barumva ijambo ry'Imana muri kino gihe turimwo turarifata nkama kandi turaritega amatwi kandi turazi yuko igihe gisigaye ari gito uno munsi burashobora kuba ariwo wa nyuma batubwiye rino jambo uno munsi urashobora kuba ariwo munsi wa nyuma twumvise ijambo kumbure ko ariwo munsi wa nyuma turonze akajya ko kwegera Imana no gushobora gufukama imbere yayo ese icyo Imana ikavugana natwe biciye mu ijambo ryayo nk'uko intumwa Pawulo ibivuga nashaka gusoma icyanditswe imbere ko dusenga jambo muzi cyane riri mu bikorintho ba kabiri igice cya kane hano intumwa Pawulo irabwira abo mu gihe ciwe ikababwira iti abikorintho ba kabiri igice cya kane umurongo w'indwi ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe ngo ubushobozi buhebuje bw'Imana butavuye kuri twebwe ngo munadusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbombane turazazanirwa ariko ntituranduka umutima turahamwa ariko ntiduhebwa tukubitwa hasi ariko ntitugwaho iminsi yose mu rugo w'icumi iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri mu mibiri wacu murongo wa cumi na rimwe kuko twebwe abariho na ntaryo dutangwa ngo dupfe duhora Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu uzopfa nuko rero urupfu rukorera muri twebwe ariko ubugingo bukorera muri mwebwe murongo cumi na gatatu ariko ko dufise uwo mutima wizera uboneka mu vyanditswe ngo nizeye nico catumye mvuga natwe nyene turizera nico gituma tuvuga cumi na kane kuko tuzi yuko yazuye umwami Yesu natwe izotuzurana na Yesu kandi izomudushira twe namwe murongo wa cumi na gatanu kuko ivyo vyose biba ku bwanyu kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongeranishwe n'ukugwira kw'abantu bugwize ishimwe ngo ritere Imana icubahiro nico gituma murongo wa cumi na gatandatu nico gituma tutiyebura ariko naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye murongo wa cumi n'indwi kuko amarushwa yacu ahwahutse akanya ka none yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira natwe ntituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira igice cya gatanu abikorinto ba kabiri igice cya gatanu mirongo cumi na rimwe nawe aravuga ngo nuko kuko tuzi ingene ugutinya umwami wacu kumeze twemeza abantu ariko Imana turayigaragarira kandi rero nizige yuko tugaragarira n'imitima yanyu murongo cumi na kabiri nitwongera kwishimagiza kuri mwebwe ariko tubaha inyanduruko y'ingene mwokwirata ku bwanyu kugira ngo mubone ivyo mwokwishura abirata ivyo ku rukoba batirata ivyo mu mitima kukuru namba dusaze vy'Imana namba dufise ubwenge ni mwebwe dukorera kuko urukundo rwa Kristo rutugobera kandi icyo tuzi tudakekeranya ni uko umwe yapfiriye bose nuko rero bose barapfuye kandi icyatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batakinezereza ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira cumi na gatandatu nicyo gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya ku byo ku rukoba naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri ariko none ntitukimumenya dutyo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari cyarume gisha ibya kera biba bihise byose biba bikitse bisha ariko ivyo vyose biva ku Mana yatwiyujujeko ku bwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo cumi n'icenda niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi ntiyabarura ku bicumuro vyabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo murongo wa mirongo ibiri nico gituma turi intumwa mu gishingo cya Kristo Imana isa n'ibingingira muri twebwe turabinginga mu gishingo cya Kristo mwuzure n'Imana mirongo ibiri na rimwe umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru, tuje twese hamwe imbere inyonga zawe muri kano kanya, ewe Mana, kandi turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe, ewe Mwami. Turagushimiye na cyane cyane kubwira ijambo ryera waduhaye muri kino gihe turimwo, ewe Mwami. Ntiwariduhaye gusa, ahubwo warariduhishuriye, ewe Mwami, nk'umutsima utanga ubugingo, nk'igishinga ntahe, ewe Mana. Ndagushimiye kandi ndagusabye, Mwami Yesu, mukiza wanje, nume nuduhe twese ubuntu ko iri jambo, Mwami Yesu, ushore gukora muri twebwe kandi rishitse muri twebwe icyatumye urirungika. Ewe Mwami, duhagarara imbere yawe nk'ivyabona, nka kumwe byari meze ku ntumwa zawe, abakozi bawe, intumwa zawe. Ewe Mwami, turagushimiye, Mwami Yesu Kristo, kubona watwishuriye kandi waratumenyesha izina ryawe, ewe Mwami, kubona waravuganye natwe, waravuze muri kino gihe, ewe Mwami, kandi turashoboye kumenya igihe turimwo, twarashoboye kumenya yuko igihe cyawe cyo kuza cyegereje, Mwami. Turagushimiye, Mwami, kubona biciye mu bupfu bw'ivyigishwa, ewe Mwami, washoboye kuduha umwidegembyo, waratubohoye, waraducunguye, waduha ubushizi bw'amanga, ewe Mwami wanje, ewe mukiza wanje. Turagushimiye kandi turashobora kuvuga nk'uko intumwa zavuga, tukavuga tuti nimba dusaze ni kubwawe, Mwami, nimba dufise ubwenge ni kubera ijambo ryawe, Mwami Yesu Kristo. Turagushimiye kandi turagusabye, Mwami Yesu, kugira ngo ukomeze kutugirira ubuntu no kutwishurira, Mwami, nushireje izina ryawe, turaguhe icyubahiro, turaheje icyubahiro izina ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Twicare. Mwami ashime kubuntu bwiwe, kuko atugira abizigirwa kandi adushigikira, si kubwacu ariko ni kubuntu bwiwe dushobora kubishikako, kuko turafite isezerano rivuga ngo uwihangana gushika ku iherezo uyo azoronka igitsibo, kandi kubuntu bw'Imana twaratoranirijwe kuzobona ubwiza bwiwe. Ibyo ntitwari tubibereye, ni kubw'ubuntu bwiwe gusa. Twarumvise vyinshi mu ijambo ry'Imana. Nibwiye jewe ubwanjye, navuga nti ntibigikenewe kwirirwa turavuga ubutumwa. Uko bimeze kose, ni vyete abantu b'Imana banditse. Iyo nibaje kuri Paulo, yari umuntu afitaniye ubufatanye n'Imana, yaranditse ibintu afatiye kubwo bufatanye yari afite n'Imana, hacyazi ikintu muri jewe, nkavuga nti kwari ukugira, yabyanditse kugira ngo nako tugirane ubucuti n'Imana. Mpora nibaza yuko abo bantu bose b'Imana bari bafatanye n'Imana, barafatanye ubucuti n'Imana, ku buryo baronse ijambo bivuye kuri urwo bufatanye bari bafatanye n'Imana, kandi iryo jambo ryaranditswe kugira ngo dushobore kurisoma kandi dushobore kuryumva, kugira ngo natwe dushobore kugiranira ubucuti n'Imana. Ni nk'ibintu bigenda bifatanye by'Imana, ni nk'ibintu by'Imana bigenda bifatanye, kandi ivyo bintu ni vyiza cyane. Uko Imana ivyo byose yabigenye, yabitegetse ku bw'ijambo ryayo, kandi ntizohindura uburyo bwayo bwo gukora na na rimwe, ariko ivyo yavuze bihora iyo bidashira. Muri iminsi ishize narakozwe ko n'ikintu kimwe kiri mu ntango y'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ahavuga ngo Imana yagenda yongera ku ishengero abakizwa canke abizera, agenda ibongera ku ishengero, nk'uko byanditswe mu byakozwe n'umugisha cya kabiri mu mirongo 47. iri jambo ngo Imana yagenda yongera natwe turifuza kubona igihe aho Imana izoshobora kugenda yongera atari wewe cyangwa jewe tugire ngo tugire abo twongemwa kongeramo naka cyangwa naka ariko Imana abariyo ibongera mu ishengero irashobora kudukoresha wewe na jewe ariko bisaba yuko abariyo ibongeye ishengero ry'Imana nirishobora kubakwa mu bundi buryo ishengero rishobora kubakwa mu guhamagara abantu cyangwa kuzana abantu kugira ngo bifatanye naryo hanyuma Miss Mikeli bakaba abantu benshi rikaba rinini hanyuma mundi mwanya ukabona ni ritoyi abantu ni bake ariko Imana iyo iri kirubaka muri icyo gihe umuntu ntiyubakira ubusa Imana iri kirongera aho niyongerera ubusa kibari kintu gihoraho nibaza yuko ishengero rya Yesu abantu bagenda bongegwa ku mubiri muri rusange kandi nkuko mwene Abraham yama bivuga kenshi ati jewe haezi imyaka myinshi ndi muri uyu muryango ati sinigeze ndawinjiramo ahubwo nawuvukiyemo navukiye imbere muri wo hanyuma aca bivuga byerekeza ku ishengero ry'umwami ati navukiye mu bwami bw'Imana navukiye mu ishengero ry'Imana ninjijwe mu mubiri w'umwami Imana yagenda yongera ibo yongera kwishengero abakizwa nkuko byakozwe mu gice cya kabiri mu magambo 47 gusa nkuko byari bimeze ku ntango tukitega yuko Imana itwongera yongera abakizwa maze abantu iyo yongeye ko bazoshobora guhinduka kandi nifuza yuko uko guhinduka kuba nkuko Bibiliya ivuga nkuko ibintu byari bimeze ku ishengero rya mbere kuri umwe wese muri twebwe no kuri twebwe twese muri rusange twese dukeneye kuba imvuga kuri kandi ushobora guhagarara imbere y'Imana kuza hano tukaza mu bikorane no kumva ijambo ivyo ntacyo byaba bimaze hamwe Imana itoshobora gukora ivyo yafashe ingingo kwizokora ivyo bifata ingingo gukora muri icyo gihe ivyo twumvise byose byo batacyo bimaze twoba twarataye umwanya ariko hari ikintu kidukwega nivyo kubera icyo kintu kidukwega mwe w'Imana muri twebwe aradukwegeraho ijambo ry'Imana riko riravugirwa kandi aho turibaza ku nkuru za wa mugore w'umwiraburekazi yari imvuga kuri mutima wiwe hari abantu burya bake bimvuga kuri mu mitima yabo ariko yaravuze ati ndacyari kure sindaba uko nabwirizwa kuba ndi atariko kandi sindi uko narindi kera yagiriye icyizere Imana yuko izokora n'ibisigaye nako bimeze kuri twebwe twese turimvuga kuri muri mu mitima yacu hamwe Pawulo yoza ngaho no munsi cyandika neza n'izo yandikiye abi Filipi yaravuze ati sinibaza ko namaze kugifata abi Filipi 3:13 niyo hagarara ngaha yuzi ubwibone aturaba ahagaze hejuru ngo n'abantu bose ahagaze hejuru ngo avuge ngo none mwe mugeze he cyanke jewe ndi iki oya ahubwo yo kuyerekana n'umuntu aciye bugufi yiyoroheje kandi cyarari kiriya gihe nico yoba ari nuno munsi yovuga ati sinibwira ko namaze kugifata ahubwo ndiruka kugira ngo mfate icyatumye nanjye mfatwa na Kristo Yesu kandi ivyo bimeze nkigera mu nkuru za kahise nico kintu nyamukuru ngo kuko naje ubwanje narafashwe na Kristo Yesu gupfa kwirukanga umuntu atafashwe ivyo ntacho bizodushikana ku nibyoshikana ku ntumbero ariko niba kugundu bw'Imana byukuri twarashoboye gufatwa na Kristo mu mitima yacu muri ico gihe rero aratwikwegera ko hanyuma agakora mu mitima yacu kandi ntazohagarika tutara abantu bashitse ndazi yuko twese turabana umubabaro ibintu twabirana umubabaro tukavuga tuti ewe mana yanje none ibi bizogenda gute ariko turavye ku mwami dusha twongera tugahabwa izindi nkomezi isha burya birakwiye yuko ni byiza yuko umuntu yiraba kugira ngo tumenye byukuri cyo turi no kuvuga twe turi umukungugu uwo mukungu na uzosubira mu mukungugu mu buryo bw'umubiri birakwiye yuko twiraba kandi dushobore kuvyiyumvira ko turabe itushobora kwiyumvira ku kimana yatugize ahore murashobora kuvuga ngo ti utariko nta bintu binini tuko turibonako ariko Yohana arandika mu gica muri Yohana wa mbere gica gatatu aravuga ati ubu turabana b'Imana ariko icyo tuzoba ni kirayishugwa ariko icyo tuzi nuko ni yayishugwa tuzosa nawe Yohana wa mbere gica gatatu murongo wa kabiri tubwiza kuvyizera ibi ni ijambo ry'Imana kandi murazi none umwe wese muri twebwe akenshi turitonganya canke imbere tugatonganya umwami nanze rimwe rimwe biranshikira ariko ngaca namasaba umwami nkamubwira nti mbabarira kandi ntundakarire ntubimpore ejo naramubwiye umwami waje ndamubwira nti niyabona ahantu hari umunatizera afise umutima wibuye nk'uwabizera nanyereke uwo muntu atizera ahantu ari murataho byo nshaka kuvuga akenshi turavuga twihebuye kandi Imana iravyumva iyo tuvuga twihebuye byose nibishyira ku munzane ariko iravyumva irazi yuko tuyitakambira irazi igituma tuvuga ivyo tuvuga si uko tubivuga dushaka gufata ibintu binenerwa ariko nuko dufise ikintu mu mitima yacu twifuza dushize ku mutima agakiza kacu kandi dushize ku mutima iby'Imana yatujeje Pawulo nawe aravuga ati nkora n'umwete kugira ngo nube umuntu wese aba utunganye uhinguwe muri Kristo mu bisanzwe igikuba uwizera ariko igikubara gushikira intumbero gutyo rero Imana nta nkigizo tugirira ubuntu kandi biciye muri ivyo vyigwa vyose ducamwo izo duha umutima umeze nk'uwayo dushobore kubabara n'abandi kandi dutahure bibwibwina muri twebwe dutahura abandi twifatanye nabo mu mutima igero nari nihebuye nasoma ijambo rinkorako kandi twese mbere rero dukorako ni ntacyo bimana iyo ari ijambo ry'Imana burya twese riraturaba kandi riradukorako twese muri icyo gihe rero riba ari ijambo ryiza ijambo ry'Imana ntigifite icyo ritubwira bisigura yuko duhagaze nabi niba atacyo gifite ritubwira ariko hari umurongo nashaka gusoma Yeremiya 21 umurongo w'8 ngo maze aba bantu babarire tuku ni ko ragize ati raba mbashize imbere inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu uyu murongo wonyene ngo uku ni ko ragize ngo raba mbashize imbere inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu Inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Imana yamiduha guhitamwo. Hari inzira yagutse n'inzira yaga. Imana yamiha abantu guhitamwo. Turazi neza yuko abo yahisemwo ko bo bazohitamwo neza nabo kuko batoranijwe. Kandi iki n'ubushizi bw'amanga ni ikintu ciza gikomeza kwizera kwacu. Ariko hano nasome ijambo ni gice kivugwamo ibyaha byinshi kuva ku ntango gushika ku iherezo muri Yeremiya 9:9 n'ahantu havugwa ibyaha byigeze kubaho muri Bibiliya. Ariko ni gihe cyo gusenga kandi twese twine guca bugufi imbere y'Imana. Yeremiya 9:2. Icyo mangaza mu bugarwa mu ndaro y'abahita kugira ngo ne ubwoko bwacu ndabuvemwo kuko bose arabasambanye bakaba umuhari w'abagabo bajyarukana bafora ururimi rwabo nk'umuheto kugira ngo barekure ibinyoma bacitse abahambaye mu gihugu ariko batabiheshejwe n'ukuri kuko bava mu bibakaja mu bindi kandi ntibamenye ni je uhoraho mbivuze. Nuko kandi nimwiyubare umuntu wese yiyubare umubanyi wiwe kandi nihagire uwo muri mwebwe yizigira mugenzi we kuko umuntu wese agendanira ubugunge mugenzi we kandi umubanyi w'umuntu wese agenda amuremenaniriza kandi umuntu wese ahenda umubanyi wiwe ntibavugana ukuri batoje ururimi rwabo kuvuga ibinyoma bigoza gukora ivyo kugabitanya. Murongo gatandatu, erega huba ni hagati mu binyoma, ibinyoma nivyo bibankisha kumenya, nije uhoraho mbivuze. Murongo w'indwi, none rero uku ni kuhoraho nyene ingabo agize ate nzobavugutira mbagerageze ikindi nogirira wa mukobwa ari bo bantu banje niki. Murongo munani, ururimi rwabo n'umwami wica ruvuga ibinyoma, umuntu wese avugana n'umubanyi wiwe ivy'amahoro mu kanwa kiwe ariko mu mutima wiwe aba amujyamiye. Murongo w'icyenda, mbega ivyo nibizotuma nisidukira, nije uhoraho mbibajije. Mbega umutima wanje ntuzobihora ubwoko bumeze gutyo. Gushika hano turashobora kubandanya dusoma. Dusomye mu wavugishwa n'Imana Mikaya no mu bandi bavugishwa n'Imana, turashobora kubona ibintu bisa n'ibinyere duheje gusoma kandi biradukangura. Numva kino kintu kiri ku mutima wanje no munsi, ntidupfe kwicara hano gusa hanyuma ngo tureke ivyiyumviro vyacu kumbure vyoshobora kuba ibicanke biriya, hama ngo twibaze ngo vyoshobora kuba ibicanke biriya, ariko Imana ishobora kutugirira ubuntu tuvuge tuti mwami mbega ni jewe mvugwa hano, mbega ibi biraba jewe, noba ndi mwene data canke sindi mwene data, mbega noba ndi umwana w'Imana w'ukuri canke sindiwe, mbega ndatega umutego abandi cyangwa sindabikora. None aya majambo yose icyo yoshobora kutubwira icyo ari cyo cyose n'icyo agambiriye gukora, bwaba ubuguranyi canke ububeshi. Umurongo w'indwi uravuga ngo ururimi rwabo n'umwami wica. Mbega uru ni ururimi rwanjye cyangwa ni ururimi rwawe? Mbega ibi biraba jewe cyangwa biraba wewe? Murongo wa kane uragisha kabiri uravuga ngo kuko umuntu wese agendanira ubugunge mugenzi we, kandi umubanyi w'umuntu wese agenda muremenhaniriza. Mbega none umugenzi ntakiri umugenzi, mwene data ntakiri mwene data? Mbega ntidushobora no kwizigira biyita ngo ni abana b'Imana? Mbega turi mu gihe kimeze, ndabyibaza mu mugoro, tugeze mu gihe kimeze gute? Umwe wese aribaza ku giti ciwe, umwe wese aravyibaza. Mbega cyo bari iki gihe turimo? Hano aravuga ngo ni imvugo mbi cyane. Hano haranditse ngo umwe wese akora uko ashoboye kugira agire nabi. Harahantu handitse ngo umwe wese agira ubugunge mugenzi we, ngo murongo wa gatanu ngo kuko umuntu wese ahenda umubanyi wiwe, ntibavugane ukuri, batoje ururimi rwabo kuvuga ibinyoma, bigoza gukora ivy'ukugabitanya. Mbega umwete bagira kugira ngo bashobore gukora nabi? Mbega umwete nk'uyo umaziki ufashande? Nta kindi ukora atari ukonona ibintu. Mbega turi mu gihe kimeze gutega yemwe? Hanyuma arabandanya hano akavuga ku murongo wa kane ngo bigoza gukora ibyo kugabitanya, nta kundi babikora, nuko nyine babikora. Aya majambo nayo afite icyo asigura cyane, ku buryo muri kano kanya tudashobora kuyatahura. Nta kundi kuntu bashobora kubikora, bigoza gukora ibyo kugabitanya. Suko atakundi bokora, ahubwo nivyo bakora nyene, bari nuko nyene bameze, ntakundi bashobora kubigenza, ariko nyene bameze bisanga, ariko bimeze ntakundi bashobora kubikora, bisanga ariko biri nibintu bikomeye cyane bibabaje. Imana ibiturinde, ibirinde ntibibe ku muntu n'umwe muri twebwe, kandi Imana idufashe twese kugira ngo duhagarare imbere y'iciro n'ijambo ryayo. Hano haravugwa ku murongo wa kane ngo kandi umubanyi w'umuntu wese agenda muremenhaniriza. Kera umugenzi yari umugenzi nyene, mwene data yari mwene data. None turi mu gihe ki? Mbere n'umugenzi arakuremenhaniriza? Na kumbure turashobora kwizigira umugenzi kurusha umuntu wa kure, ariko ugasa gusanga uwo wita umugenzi ntakiri umugenzi? Ewe mana, mbega turi mu gihe ki? Ni gihe kibi cyane, kandi n'ibihe by'iherezo. Kandi amajambo y'Imana yose ariko arashika mu buryo bwose, ahantu hose, twabyemera tutabyemera, ariko arashika. Aha ntacyo turinda kubazwa, byose biriko birashika. Mera y'umurongo wa gatanu ngo kandi umubanyi wese agenda muremenhaniriza. Aha Imana ntiri kibwira abapagani, aha ntiri kubwira abantu batizera, ari iriko ibwira abantu bayo. Hani meni ibwira abantu bayo. Ku murongo wa kabiri Imana iravuga ngo icoma nkaja mu bugaragwa mu ndaro y'abahita, ngo kugira ngo nte ubwoko bwacu ndabuvemwo. Nyamara ntishobora kuduheba. Ngwerega ahuba ni hagati mu binyoma. Ibinyoma nivyo bibankisha kumenya ni je Uhoraho mbivuze. Ntibashaka kumenya ukuni korahagize. None rero kuniko ragize nye ningabo agize atehe nzobavugutira mbagerageze. Ikindi nogirira wa mukobwa aribo bantu banje ni iki? Murugo munani ururimi gwawo n'umwami wica ruvuga ibinyoma, umuntu wese avugana n'umubanyi wiwe ivy'amahoro mu kanwa kiwe ariko mu mutima wiwe aba amujyamiye. Ninde ashobora kwitega ibintu nk'ibi? Ninde yibaza ku bintu nk'ibi? Nta n'umwe. Ariko nta n'umwe acemera mugenzi we, nta n'umwe acemera icyundi amubwiye. Niko bimeze, niko twibaza ko n'abandi ariko bameze. Kuri ibi ndabizi neza, ndimvuga kuri kuno mugoroba ibisi biganiro turiko turagiranira aha turi mu gikorane tuwade gusenga, ariko sino kubahutse kwibaza kundi yo nkora ivyo ntumukorera. Nta kindi numva nokora. Hano rero ku murongo w'8 haravuga ngo umuntu wese avugana n'umubanyi wiwe ivy'amahoro mu kanwa kiwe ariko mu mutima wiwe aba amujyamiye. Nukuvuga yuko umutima n'umunwa ntibihuza, kandi aho mutima ibiri mu mutima bidahura n'ibiva mu kanwa, muri ico gihe umuntu ntabahuje n'Imana n'ijambo ryayo. Nicyo gituma dukwiye twese guca bugufi mu ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore guhuza nayo, twongere duhuze n'ijambo ryayo. Hano ku murongo w'icyenda aravuga ngo mbega umutima wanje ntuzobihora umeze butyo. Aha turabona ko atari ikosa ry'umuntu umwe, ariko ni muri rusangi. Turabona ko ari umuntu atega umutego uwundi, mwenda atagatega umutego mugenzi we, mwenda atakaremeranyiriza uwundi, mwenda atagatega umutego uwundi, umwe akagwanya mugenzi we. Hano ubucuti abantu bafitaniye buravugwa ku bice 95%. Kandi iki nicyo cigwa twabwiriza gukuramo twebwe nk'abizera. Tugira ni ubucuti n'Imana, twagira ni ubucuti hagati yacu, ubwo bubari ubucuti buvuye kuri mwe muw'Imana. Mwe data yongere kugaragara nka mwene data umugenzi, abe umugenzi kandi amajambo ave mu mitima, ntihagire n'umwe asubira gutega umutego wundi. Murazi, murazi ngene abantu batega imitego? Akenshi narabikoze haba muhira nke mu ishamba, igihe kimwe tuba tugiye gufata imbwebwe cyangwa tugiye gufata imbeba, ndazi ngene nini cyangwa imitego mito na menshi muri mwe bwo murabizi. Ariko hano iyo ari imitego nk'iyi, ni ukuri iyi mitwe ivuga Imana iturinde. Umuntu akeneye guta imbeba atege umutego, umuntu akeneye gufata imbwebwe atege umutego, ariko haragowe mwene data, aragowe mwene data atege umutego mwene se, aragowe mwene data atege umutego mwene se. Ivyo ni vyo ari kubaho Imana yuko itwezi dutunganye, itunganye abantu bayo gushika ibwina muri bo, kandi Imana nizohera ku ikostime yawe cyangwa ku iwanje. Imana izohera mu mutima wawe n'uwanje, kandi ugutunganywa kuzohera mu mutima guce gushwara ahandi hose. Ku iherezo hazogaragara ishengero ritagira injebejo, ritagira marabaga mu kuri kw'Imana nga ku isi. Ishengero ryamagariwe gusohoka, ryamagariwe n'ijambo ry'Imana ryejwe mu maraso y'umwagazi w'intama. Ibi bitegerezwa gukogwa, nta kundi vyoge. Ibi bintu ntibishobora kubanza gusha ku iherezo. Ariko umwami nagirira imbabazi abantu babiwe. Murizera mwese yuko Imana ishoboye kuduhindura, ko ishobora kongera ku ishengero abizera batizwa. Gutyo rero duhagarare nk'umuntu umwe, kandi dusengeranire, twizerane kandi dufashanye, kandi umwe abere umugenzi uwundi kandi umwe abene abere mwene se uwundi muri cyo gihe tuzotera tuje imbere dufashijwe n'Imana. Igihe nasoma rino jambo mbabaye mu mutima, murashobora kwibaza ivyabaye muri jewe. Yamara ndazi yo Imana ivuze ihambaye nkuku ijambo ryayo ririnjira kuko ari inkota ikarishe ifise ubugi bubiri ritanya ubwingo n'imwe muri gatanya igufa n'umusokoro. Gutyo rero hagaragara iby'Imana yakoze muri wewe no muri jewe. Muri icyo gihe ururimi rwawe ntirusubira kuba umwami wica. Muri icyo gihe rero mu majambo yawe ntihasubira kubamwo utuntu dushinze tumeze nk'imitego, ariko habamwo ukuri, kuba imvuga kuri no kuba umwizigirwa. Kandi muri icyo gihe tuca tugira kamere y'umwami wacu, kandi murazi neza yuko umwami wacu bamuteze imitego inshuro nyinshi. Baramutega ku mitego, haba kuvyisabato, haba kuri ibi cyangwa kuri biriya, bama bamutega imitego bamugwanya. Ariko we nta kibi yagiriye umuntu n'umwe, ariko inzira yiwe yayiciyemwo nk'umwagazi w'intama. Bose basha kumugira nabi, ariko yafashe inzira igana Igorogota. Ntabwo dufata iyo nzira kumwe n'umwami wacu tumubwire tuti, Mana yanje, iri jambo ni jambo rikomeye. Murongo gatatu haravuga ngo bafora ururimi rwabo nk'umuheto kugira ngo barekure ibinyoma. Oh, ewe Mana yanje, vugana n'abantu bawe. Arahiri umuntu, umuntu Imana igishobora kuvugana nawe. Arahiri umuntu acyakira amajambo y'Imana. Arahiri umuntu Imana igishobora kubwira icibwiye. Arahiri umuntu mwemu agishobora guhishurira ijambo ryayo. Arahiri umuntu agikwego kugira ngo ashobore kumva ijambo. Arahiri umuntu nk'uyo kuko agishobora gufashwa. Ariko nimba tuguma ahantu twigunze tukaja kure, ndababwije ukuri nta kizovamwo. Ivyo kubaka ishengero ryo mu isano rishasha ntivyahawe Pawulo, ntivyahawe Petero, ntivyashizwe mu minwe y'umuntu n'umwe. Nta muntu w'Imana n'umwe ivyo vyashizwe mu miminwe. Umwami wacu yabwiye abigishwa be ati, genda mw'isi yose mwigishe, muvuge ubutumwa, mubatize n'ibindi. Ivyo byose niwe yabitegetse, ariko nta muntu n'umwe yigeze abwira ngo nyubakire ishengero ryanje. Nta n'umwe yabwiye ngo nawe niwubake. Oya, yavuze ati ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nkuko byanditse muri Mathayo 13:18, umwami niwe yubaka ishengero ryiwe kandi akongeramwo abiwe. Kandi nimba twavukiye mu ishengero ryiwe, nimba twabatirijwe muri ryo, nimba twongewe muri ryo, bene data n'abashiki bacu, muri icyo gihe tuba abagize umubiri wa Yesu Kristo, kandi ukuri kw'Imana kubatwara twinjiye. Muri icyo gihe rero ururimi rwacu ruzovuga, ruzotangaza ubwiza, ruzotangaza ubwiza bwiwe, ruzogaragaza ubwiza bwiwe, kandi bizomera nk'uko byari bimeze mu minsi y'intumwa. Kuko bavuga ngo bavuga mu ndimi zacu, bavuga ibitangaza by'Imana, niko abantu bavuga byakozwe n'umwaka 2011. Mbega umwe yavuze nabi uwundi, mbega umwe yateze umutego uwundi, cyangwa umwe yateze umutego uwundi nk'umwami wica. Oya, bari buze mwe mu w'Imana, imitima yawe yari yuzuye umunezero, kandi ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kavuga. Ngo byanditse muri Luka 6:45, ntushobora kubeshesha umunwa kuko mu kanwa havamwo, hasohokamwo ibivuye mu mutima. Ntushobora kwibesha wowe ubwawe, ntushobora no kubesha abandi, ntushobora no kumbesha, nta n'umwe ashobora kubikora. Ariko turabona yuko mu ntango mwe mu w'Imana ubuzima Yesu Kristo bwari mubizera bari bazi ibyo babwizwa gushira ku murongo wa mbere bari bazi iby'Imana yakoze muri bo bari bari ko bakorera Imana kandi bari bishize mu maboko y'Imana kugira ngo ishobore kubakoresha kandi Imana yarabakoresheje kandi baza yuko Imana ikeneye gukora cyo kimwe muri no minsi ya muri no minsi Iri ni jambo ryinjira rigashika mu mitima yacu ni jambo libwira wewe na jewe kandi nizosubira ku mana ubusa ariko rizoshitsa icyatumye Imana irungika amen tusenge mwami ndagushime ve mu mutima kubw'amajambo yo mu byanditswe ayo twasomye kandi tukarimbura kuno mugoro mwami ibi biruta icirore ahubwo numunzane numunzane twashiko birashika yuko bashura kugirwa ngo wapimwe wapimwe basanze ukwahutse mwami nyene ngabo uraho nyene ngabo mana ya Aburahamu mana ya Isaka mana ya Yakobo Nutwibuke niwibuke yuko turi abantu b'inyama n'amaraso kandi wowe uri mwemu ariko waje kuri twebwe wambaye umubiri w'inyama ewe mwana w'Imana wo mukiza w'isi uri umuherezi mukuru w'umwizigirwa niwe utuvugira imbere ya Data nico gituma tugusabe kuno mugoroba kugira ngo uze udutare udushikeko nutuvugire twese kandi amaraso yawe bere kutuvugira kandi dukure ko amakosa yose mwami mukundwa turavyizera kandi turabigusavye ndafite ikindi ndagusaba Nungire mwene data w'ukuri w'umunyakuri imbere ya bene data Nungire mwene data umugenzi umwizigirwa ku bandi bagenzi banje Mwami ururimi rwanje ndarufata n'umutima wanje wuzuye urukundo rwawe Shore kugenda ntwaye buno butunzi mu nzavya zibumba mami urugwavya rwibumba abari we urufata kuko rurimo ubutunzi bw'Imana mwami ndabikwisabiye ndabisabiye bene data nabashiki bacu bose mwami mukundwa nuje kure mu bugaragwa mu ndaro y'abahita Nuje kure yacu ari kugumane natwe kuko mugoroba ushitse ewe mana nuvugane natwe mu buryo bw'ushobozi maze mugijambo ryawe livuzwe ijambo ryawe livuzwe risobere gushitsa itaka Bice mu bushobozi bwa mwe mwawe kugira ngo dushobore kubaho nk'uko ivyo twumvise bivuga niongera bizera mu ishengero ryawe kandi ujyubake ku rufatiro gwera haleluya mwami turaguhimbaza kandi turagushima mu izina rya Yesu amen